VOA. Iyi ni ijwi rya Amerika. Turabaramuka iyo nshuti namwe bagenzi, turi kumwe kuri munsi wa mbere tariki zitanu z'ukwezi kw'icyenda mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri studio muri kumwe na Angela Louise Bigirimana dusamiranira i Washington DC. Ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Twege nk'abarimyi b'ikawa gushika uno munsi ntituvyakira neza igiciro ku giterwa c'ikawa, aho kugira gitere kiduga cateye gisubira inyuma gose.
Uyo ni Stanislas Ndabirorere, n'umukuru w'urunani rw'abarimyi b'ikawa mu ntara Kama ya Kirimiro, avuga kwigabanuka ry'igiciro cy'ikawa. Inkuru kimwe n'izindi zirimo iyemerwa rya Sudani y'umanuko muryango wa Afrika y'ubuseruko, tugiye kuzibashikiriza mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika, amakuru kuri uyu wa mbere. I Bujumbura hatangujwe ihayanishwa gurishwa ry'ibicuruzwa n'utugenegene vyo mu bihugu vya Kenya n'Uburundi. Leta ivuga ko iri hayanishwa ry'iminsi cumi ari ikimenyetso c'imigenderanire myiza n'umutekano mu Burundi. Ni inkuru twateguriwe kandi dushikirizwa na Eloge Wirika neza.
Turi ku kibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe Tempete, hafi y'ikiyaga cya Tanganyika muri komine Mukaza i Bujumbura ku murwa mukuru w'u Burundi. Ariko hugurwa imurikagurisha ririmwa ahanini ibidandazwa, utugenegene n'ibindi bihingurwa byo mu gihugu cya Kenya. Ururirimbo ruhayagiza umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC nibwo ruriko rurasamirana. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu niwe yuguruye icyese iryo hayanishwa. Gaston Sindimo yashimiye rwose leta ya Kenya n'abanyakenya bemeye kuza muri iryo hayanishwa. Yibukije ko ari ikimenyetso gikomeye cy'umutekano n'amahoro byagarutse mu gihugu.
Twaje nkabwira ngo tumenyeshe amakungu abagifise agahigihigi yuko mu Burundi bitagenda neza, yuko mu Burundi turiko dukora ibikorwa by'iterambere. Abarundi bafatanye mu nda, Abarundi bari nyuma y'umukuru w'igihugu, bari nyuma ya leta, kugira ngo tuje mu bikorwa by'iterambere.
Abazanye ivyo bimbura n'ivyo bahingura s'abanyakenya gusa.
Banyita kabatesianike bamenyere ku izina rya Murundi kazi, nkaba ndongoye ishirahamwe Murundi kazi fashion rijeje kurangura ibijanye n'impuzu za kera arizo mpuzu z'ibiti, n'ukugwanira agateka k'ivyo biti, imimanda n'imivumu bivamwo. Nkaba nisanzwe nkorera no mu kigo ndangamico c'i Bujumbura. Kumva impuzu z'ibiti hari igihe yiyumvira yuko impuzu z'ibiti avyumva nka kujya byari biri mu nyandiko, kubera ndi uwa kino gihe nizo mpuzu z'ibiti. Hari amakoti, hari inkofero, hari amasakoshi, hari mvutano, hari amajipo, hari impuzu z'abakenyezi n'iz'abagabo n'abana.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ahamagarira Abarundi na cyane cyane abategetsi kwijukira kugura ibihingurirwa mu Burundi kugira ababikora biteze imbere.
Nk'inkofero nambaye ikorerwa nga mu Burundi ikorwa mu mpuzu z'igiti, bazikura igitego, nabonye bazikura igitego. Mbega iminsi yose muri Conseil des Ministres ahandi hose na mama tumuniganiga dutwara amashakoshi, ayo mashakoshi akaba yava hanze. Ni guki tutofata ishakoshi yakorewe ngaha tugateza imbere umurundi, kugira ngo uwo murundi nawe nyene ateze imbere imiryango yiwe. Nuko twemera yuko abarundi batangura gukonsoma ibintu natwebwe twikoreye kugira duteze imbere umuntu wacu. Ni naho bazotuma bataja mu bintaze. Mwarabonye mu minsi yeze yuko abadanza bamwe bamwe bataye umurongo. Mbere hari abagiye bahunze Imana mugabongira ngo bari mu kugaruka. Tukifuza yuko ibiri byose tubahakanya yuko babona ku Burundi ari nyamagendo.
Abaje muri iryo hanishwa babona ko ari akaryo kadasanzwe bahawe ko kwimenyekanisha. Uwo mugabo adandaza amapine akorerwa mu gihugu cya Kenya.
Njyewe usanzwe nkora marketing, hari abantu ndinda kora ndagenda mezo wa mezo ama ONG he hose kubatembera kubabwira icyo dukora no kubabwira icyo tudandaza. Hari abo ntabasha kubona hajya ku kazi, ariko ngaha mu mikagurisha nabonye chance yuko bashobora kunsanga aho ndi, nkaba adresse yanjye na contact yanjye nkabwira n'ibyo nkora, bakazabasha nabo kuza kundondera apre.
Abandi nabo bifuza ko babashika aho igihugu cy'u Burundi kijana kenshi ibihingurwa n'abavuka gihugu mu bindi bihugu.
Imiti ikoranye igihugu cya Kenya kwa carimvire kuza zana ibijanye n'urudandazwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, na karero ntangere kutwereka ko natwe dushaka gukura ibidandazwa byacu ngaha tukabitwara mu gihugu cya Kenya.
Ubuserukira Kenya mu Burundi nawe yanuye abantu ko bose batokwama biyumvira gukora politike yonyene. Ken Vitisia:
siasa ni kwa sababu ya chakula,
Agira ati politiki ikorwa kugira ngo haboneke icyo gufungura. Ubonye hari ingorane muri politike nuko bose aba bashaka kuja mu gikoni. Umwe wese agira ati bwa bugari bacumba babutwaye bwose by'ukuri. Ingorane nuko umwe wese ashaka kwinjiza mu gikoni kugira ngo ubwo bugari bucumbwa na baronke intore yiwe ntoya. Iyo rero niyo politike ya Afrika. Ibyo rero jewe na mvuga nti abarundi bicare hasi baganire. Burya bugari uzova mu gikoni umwe wese aronka agapande kiwe. Ariko abantu bose ntibashobora kuba bakuru b'igikoni ngo bateke. Ihanishwagurisha nk'iri ryaherwa gutunganywa mu Burundi umwaka w'2014. Ryatangwe kuri uyu wa mbere rizorangira ku igenekerezo rya 11 ubu kwezi kw'icyenda. Eroje Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Eloge Birika neza. Mu gihe abarimyi b'ikawa bariko barasozera ibikorwa byo gushora umwimbu wabo, bamwe mu barimyi b'ico giterwa njabukamazi bamesha ko ico giterwa leta ikwiye kugiha agaciro kibereye. Ni inkuru y'umumesha makuru wacu Fidel D'Antoine Nsabimana.
Naho igiterwa c'ikawa mu Burundi ari kimwe mu vyimburwa bizana amafaranga y'agaciro, bamwe mu barimyi b'ico giterwa bavuga ko ico giterwa atakamaro kanini kibafitiye ko kigenda gita agaciro uko imyaka igenda. Mu ntara kama ya Kirimiro, bamwe mu barimyi baze n'ijwi rya Amerika baravuga uko babona ikawa. Intara kama ya Kirimiro igizwe n'intara zo hagati mu gihugu: Gitega, Karusi n'ice ca Rutana n'ikindi ca Mwaro. Muri komine ya Nyabikere, intara ya Karusi, twaraganiriye na bamwe mu barimyi b'ikawa. Hawe n'Imana Renova n'umwe mu barimyi b'ikawa.
Kera akawa niko kari mbere yayinze ibiharage, none ibiharage bigeze ku majana ndwi ni menga n'ibiri. Akawa nako kari cyari ku majana atanu, none umva kakimaze iki? Icyo dusaba ni uko leta yodugiriza umurimyi agakora agononokewe. Nkatwe urabona mu kigwati nta bwatsi tukigira. Ufise umuvumba agucira uko agomba, umukozi abutema agucira uko agomba. None rero tuca dusanga kuri utwo duhera baduha dukoreye ubusa.
Ndi kuri Anselme, ubundi murimyi wo muri komine ya Nyabikira ati:
kiragoye gukorera gose cyane, nico gituma basaba yuko coduzwa intoze y'igiciro. Ubwatsi ni ubuntu buguma bukena, urumva ye burazimba gose cyane. Umukozi nuko urumva yuko bavuga ati igiharage icyonyine kiraduga, ifu nk'ubu uyu usanga aramajara cendu ugiye gusasira cakubwira nka bibiri, urumva ye ku munsi. Hanyuma rero igiteye agahinda kugira ije ku 600 rikasubira inyuma, urumva yuko bitoroshe. Mbere nk'umuntu muto muto abasore bubu nta niyo nta n'icyo barimo, naho uri mu hakuri gusa mbere nta n'icyo akwakirira. Mbere n'ubuntu n'abanyene bakuze baribonye ingene ryari rifise akamaro, kuko aho hambere nta wifuka uburengeti atira imiyakawa byose nyene n'inzu yibati zari nyakatsi itegura barikura mu kawa ibati. Nuko
twashatse kumenya icugwaruka rwibaza kuri ico giterwa, twegera Ndayizeye Eric, umusore w'imyaka 20.
Mu bisanzwe biragoye kuzirima kuko ubonye n'abadukurira atakiho kiravamwo, biragoye kuzitora kuko cumenga nawe nta kintu zozikuramwo kubera atagaciro usanga zifise. Mu bisanzwe irya mvune irimwo mugabo nyaba harimwo akantu kakarushe twozikuramwo neza, imvune woyemera kuko ubuzi mu nyuma kuza kwikanda ntacyo vyaba bitwaye. Ubundi bwobwo umuntu yobona menga yofuma yirimira ibiharage cyanke ibigori n'ibindi birimwa byose mugumi ikawa umuntu akamera nk'uyihojeje.
Ndabirorere Stanislas n'umukuru w'urunani rw'abarimyi b'ikawa mu ntara kama ya Kirimiro.
Ubu muri aya mezi twarasozereye isarura, ndetse kikabari n'igihe cy'uko abashoboye kutwakirira umwimbu ku matonorero bariko baraduhemba. Twege nk'abarimyi b'ikawa gushika uno munsi ntituvyakira neza. Igiciro ku giterwa c'ikawa aho kugira gitere kiduga cateye gisubira inyuma gose. Mu 2012 twari tugeze aho ku giciro c'ikawa turonka amafaranga 630, ubu tukaba twarasubiye inyuma. Nk'uno mwaka baronse amafaranga menshi, baronse kugera ku 450, bagiye barisunga birya biciro bavuga ku soko mpuzamakungu, bikaba navyo birya bidashobora korohereza umurimyi kugira ngo igiciro gitere kiduga. Mbere abarimyi ahubwo ntitunabitahura cyane kuko mu gihe twege tuba turiko turazishora izo kawa ziwacu tuba twajanye ku matono, rero ntiziba ziradandazwa. zikaroza kudandazwa igiciro cha duds twegwe baguma baduhembera cha giciro cavugwa ku soko mpuza makungu tukiriko turamura kandi kabazi tabazirashoka
Manyange Hermenegilde umuyobozi w'urimye n'ubworozi mu ntara ya Gitega aremeza ko barimye bikawa batarira busema ariko avuga ko ubushikiranga n'urimye n'ubworozi buri ko burategura imigambi irashe yo kunagura ico gisata cikawa agasaba barimye kudatana n'ikigazuzo ico gitegwa njabukamazi ikarusi Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya America
Radio ijwi rya America amakuru mu karere inama y'abaministre bajeje umuryango wa Afrika y'ubuseruko yakiranye ku mugaragaro igihugu cha Sudan y'Epfo nk'igihugu kigira gatandatu cinjiye muri EAC kuri uyu munsi wa mbere intumwa zidasanzwe za leta ya Sudan y'Epfo zatanze inzandiko zirimo izasinywe n'umukuru w'ico gihugu hamwe nizemejwe n'inama nshingamateka ya Sudan y'Epfo zigaragaza ko cinjiye burundu muri EAC n'inkuru twateguriwe na Pierre Clavier Niyonkuru Ali Arusha muri Tanzania
Umunyamanga mukuru umujyango wa Afrika y'ubuseruko ambassadeur Liberance Mukeko yatangaje cese kw'igihugu cha Sudan y'Epfo cujuje bisabwa kugira ngo cinjire muri uyu mujyango yakiriye inzandiko zivyemeza zirimo amasezerano yatewe ko umukono na president wa Sudan y'Epfo haminite ko yatobona na mashinga mateka y'ico gihugu yemeze kwinjira Burundi muri EAC Liberance Mukeko mu jambo giwe imbere y'abashikiranganje b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko yavuze ati Sudan y'Epfo kibaye umwe mu mujyango gifite uburenganzira n'amahigwe angana kandi byuzuye nk'ibindi bihugu bitanu byari bisanzwe muri EAC ate ni nk'umwana amaze imyaka 5 avutse none atanguye kwinjira mu mujyango kuko Sudan y'Epfo imaze imyaka 5 gusa ironse ubwigenge Mugiye Sudan y'Epfo yinjiye mu mujyango wa Afrika y'ubuseruko iri mu bibazo by'intambara ibindi bihugu bibona ko arakarusho kugira ngo umujyango utorere umuti ico kibazo uyu n'umushikiranganje ajeje umigenderanire wa Tanzania ambassadeur Philippe Mahiga abona ko arakajyo nyako kugira ngo umujyango wose nawe uyumve ko ari nkahugwaje
kwa wenzetu wa Sudan itawasaidia zaidi katika utekelezaji wa makubaliano ya amani.
Agira ati kuri bagenzi bacu ba Sudan y'Epfo ukwinjira kwabo kuzofasha cyane mu kugarukana amahoro n'umutekano byari byarahungabanye ati ijwi ryacu nk'umujyango rizokumvikana cyane mu gihe twafasha mu ngorane kurushaho nka Tanzania, Uganda canke Kenya yovuga yonyene ati kene naco gikomeye nuko tuzofashanya muri byose ateheraba ibyerekeye intambara ihari ituma haba impunzi kuzifasha mu buryo butandukanye aho bahungira canke mbere hageze ko bahunguka n'ibindi bijanye no kwaka ibigwanisho ababitunze no kubaka igisirikare gikomeye ati ibi byose hakenewe ko haboneka ijwi rimwe rikomeye kurusha uko Sudan y'Epfo iyo bikora yonyene ati kuko Sudan y'Epfo igiye gusaba imfashanyo muri ONU yasanga izindi ngorane nk'impunzi ziva muri Syria canke handi Atari ko twebwe twese nk'ibihugu bitandatu bivugiye rimwe ijwi ku murege wo kumvigwa ati bikenewe no munamo y'umutekano ya ONU haba mu ngingo zifatwa ati turi hano nk'umujyango kugira ngo turabikibereye abari cyo gikogwa kugira dufashe bagenzi bacu bari mu ngorane inyuma y'imyaka 5 gusa babonye ubwigenge
imyaka 5 tu baada ya kujipatia uhuru wao
umushikira nganje rewo ntinenze y'Imana sarukira Burundi nk'ikindi gihugu kiri mu bibazo irwande gukeza Sudan y'Epfo avuga ko akarere ka Afrika y'ubuseruko gafise igikogwa kinini cyo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bikagize
unye barashitse nabavukanye mu muryango turabakarebishije igihe twabemerera ibi bintu ibi bihebye barimo ntibari muri byo barasubiye inyuma mbwo kubona barasubiye inyuma nitwoca natwe tubaheba urya umuntu agukunze mu bihe byiza yo gukunda no mu bihe by'ingorane nibaza ahubwo twa haguruka tukabashigikira tukaraba ko bava muri zingorane tukacha dutera imbere hamwe twese turi hamwe kubera nababanye nta handi bazera uburaro n'umuramuko atari mu karere kacu gushika ubu ntituraje mu nama ngo tuvuge icyo tuzokora mugabo kubona ari igihugu cyo mu muryango gifite ikibazo kica kibi ikibazo cy'umuryango nkuko na twe dufite ibibazo urabona ko karere kacu kabifata ibyo bibazo kugira ngo irabingene byo biheza nibaza ariko nyene bizogenda no muri Sudan y'Sud
umukuru w'igihugu cha Sudan y'Epfo Salva Kiir aramaze kuronka ubutumire kugira ngo azokwitabe inama ya mbere y'abagenzi we abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko kuri uyu wa kane i Dar es Salaam muri Tanzania Pierre Clavier Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi.
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika. Mu mpera z'indwi yarayirangiye umuririmbyi rurangiranwa Jean-Pierre Nimbona Kidumu azwi ku izina rya Kidumu yaratunganyijwe ibiteramo by'umuziki mu Burundi, akaba yarashikirije ubutumwa bw'amahoro hagati y'Abarundi. Ni mu kiganiro yagiranye na Frederic Nkundikije.
Akaririmbo kumushyana ya Kidumu. Kidumu, urakoze cyane rwose. Mbega ibiteramo mwakoresheje ku munsi wa gatandatu ikana ku munsi wa Mungu byagenze gute, byitabwe n'abantu banganike?
Igitaramo cyabaye ku munsi wa gatandatu cyari foire yateguwe n'abanyakenya, ambasade ya Kenya, mu ntumbero yo guhuza ibyashara hagati y'ibihugu bibiri, Burundi na Kenya, ukuntu bahanahana ibidandazwa. Ambasaderi wenyine ubwiwe niwe yitumiye aza no muri Kenya, aranyemerera yuko, arambwira yuko ariwe yifuza cyane yuko nogenda, akamucyonda akitaba ndagenda kuko nari narigeneye kubona igihugu cyanjye ari ya myaka ibiri atatu mbona. Hanyuma ejo bitaraba nyine bamwe byarabababake, navuga ikimaze igituma bababaye, ariko ndashise nabonye umunezero w'abanyagihugu, nabonye ukuntu abanyagihugu babishyuye ari benshi baraza. Cyo kwaza nari nzi ko ndirimba iza gutangura kuririmba turi ku murango izuba ricyaka, ariko abanyene kubitegura barambwira ati dushaka kutangura studio mu ijoro ubandane gushika na uruwa. Urubanza muri make rwagenze neza, ariko rero sasa icyantangaje ni uko bamwe bamwe barabi ibibazo by'igihugu bari hanze cyane cyane, bamwe bamuse mvuze bose hari abo bitashimishije. Sinzi igituma bo bavuga yuko bavugira abanyagihugu, rero nazenga mvuga ni icyenda huza abanyagihugu kandi gahuza imiryango. Sinzi ukuntu babibonye, sinzi ko batakiri, ariko abanyagihugu basubira kandi kugira agahengwe mu mitima yabo, basubira kandi kunywana hamwe, kuko kwinubana Abarundi turabizi ko byanteho, abafa imigambwe, abafa moko, twagiye turabona byinshi, abafa ibyiyumviro. Ariko hageze ikibazo nk'icyo, ikibazo nk'icyo nagira nyibutse bamwe bamwe yuko igihari umukuru w'igihugu Majoro Pierre Buyoya arigeze kuza kunyene, hari yabaye ibibazo mu Burundi, ingorane nyinshi, nagewe nari mbunzi muri Kenya ndaza kuririmba amahoro, abariko baratwara ubu bo bari bakiri mu ishavu. Iyo batwagwa n'ishavu sinibaza ko nari kuririmba, kuko bari kunegera kujya Bugarama bakavuga bati waje kutupobera. Cyo nibaza rero sasa muri make, kubera yuko urubanza rw'Abarundi nimba abo ba bageze ibibazo by'igihugu bafite inyungu z'Abarundi mu mutima, ikintu cyose kizana umunezero ku Barundi bari bakwiye kugishyigikira. Ibibatandukanya barabizi irari kibaze ntibituraba kandi ibyo ntibindaba cyewe gusa ndaba ikibegereza umunyagihugu, kandi murazi yuko ndabasanga hose genda mu mihingo yose y'isi, Abarundi nkabasanga aho bari, Abanyarwanda nkabasanga aho bari. Urumva njye ku bwanjye akazi kanjye ni ugukora ikibi cya entertainment, kwigisha abantu urukundo hagati yabo n'urukundo rw'igihugu baba bavamo.
Mushyana Kidumu, nk'uko mubivuze
ku bwanjye twarashoboye, urubanza rwagenze neza.
Nk'uko mubivuze mu myaka ibiri mwaheruka mu Burundi, mu myaka ibiri ibintu byarahindutse, uruhagarara rwa politiki ikagwa ruramaze igihe kirenga umwaka. Ikintu mubona cyokorwa kugira ngo izo njyane z'abarundi zirangire aho mwavuze kwikekana kubera moko imigambwe ikintu mwebwe kumwobona cokorwa kugira ngo ivyo bintu abatari bake bashira imbere indyane za moko indyane z'imigambwe indyane z'imitumba kugira ivyo bintu bihere mubona hoko gwiki utumwa bwotangwa bwo babumeze gute
icambere cyo muvuga nuko abarundi batangure kumenya ikintu kimwe iyo umuntu ari ku butegetsi abari abandi nabone babushaka buje gutegereza umwe nico gituma ari uguhiganwa ku migambwe wisanzwe abanyepolitike barahiganwa uwo abantu bemeye niwe baca baha ivora ngo dutware abaroni ku ntebe nguru iyo ntebe nguru ni intebe y'umukuru w'igihugu hakaba n'ukundi guhiganwa kuja mu nama nshingamateka kuja no mu basenateri no kuba abasitanderi bashaka bamwe batwara amakomine muri nuzeyi ayo yose n'amatora muzi yuko akogwa ngaha kuri ivyo mu mwanya rero sasa amatora yaheze abarundi icyo bake bakora bamwe bace basubira ku isuka urima atasubira kurima udandaza atabandanya adandaza ubuzima bukabandanya ikibazo rero jema kicyo maze kubona nuko hariho kandi guteganya imitego no mu mwanya cy'amatora y'imirije cyangwa yaheze ibintu nk'ibyo kuko biraboneka yuko atakwihanganirana ngo abantu bamara imyaka itanu cyangwa imyaka ibiri batari kurya bindi bamenyereye yuko batereka kuba ari abatware bamwe bamwe hanyuma jewe kuganja kamunotera abanyagihugu nuko bokwana kubw'amapine y'abantu bamwe bamwe abashikana ku nyungu zabo kandi umunyagihugu mu bisanzwe ategeza gutwarwa n'umutware atana abatware benshi ni umutware umwe ku gatumba umutware umwe mu gihugu n'umutware n'ibintu ngibyo te kuganje nibaza yuko abanyagihugu boreka kuba bose abanyepolitike umwe wese araba igikorwa yokora kugira ngo yiteze imbere kugira ngo abandanye ubuzima bwiza hari ibintu byerekeye ngo ku mugoroba hageze ku mugoroba umunsi atahiwe hanyuma hari ibintu byitwa imeza ibyo ameza turirako utatetse utasumye uteke ushyire ku meza y'iwawe ruzoza kujya ku mubanyi umubanyi aza kwakira rimwe ariko aza kubwira wowe none iwawe nduteka urabyumva umwe wese ateke iwe umwe wese yirabe yiteze imbere yiyubake hanyuma ibyo bindi bifise umwanya w'amahiganwa wabyo kandi amahiganwa yaheze turemere ko yaheze niba kujya turaba urukino wakunda ikipe itsinzwe urababara ariko ubuzima burabandanya ariyo mace izindi ziroza
ako kamo kuko abarundi bokwima amatwi inyosha z'abanyapolitike ku mpande zose ni akamo katewe n'abantu benshi cyane rwose urwaruka ruratera ako kamo abapfasoni baratera ako kamo eka n'abanyapolitiki bamwe bamwe baratera ku kamo hanyuma ikintu nashaka kubaza mushikana hakidumu ubutumwa mwa mwarashikirije nko mu karirimbo kanyu gashasha mwashikirije ni nk'ubuhe hari ya karirimbo gashasha mwa mufise mu duciya no kumayange mu kanya gatoyi mu katuririmbira amasegonda make
mfise turirimbo dushasha twinshi cyiza kuri kuravuga kariko
karimwo ama ubutumwa mwashikirije ejo bundi bw'amahoro hagati y'abarundi eka n'agatera kamo kimigendanire myiza mu Burundi mu Rwanda
ariko reka ndakubarire jewe mu bisanzwe nagira abantu banyitiranye n'umunyepolitiki nta giti na kimwe gishobora kwicarako kuko umenga jewe nahisemo kuririmba reka bibe kubera ivyo abantu bamenye yuko ataco ndiko ndarondera kandi ikindi naco si leta iba indumye ahariho hose je ngenda kuvuga canke kuvugira igihugu cyanjye canke kuvugira abarundi si leta induma sindi umukozi wa leta sindi umukozi wa opozisiyo na opozisiyo nize ngaho ivuge ngo jende munywanyi wayo oya je ndunda bose buza abarundi bose je ndiza gusa ngo umuntu wese mbona ko ari umurundi uva muri Kenya abantu baranzi je nakirakira na muntu umwe ninuba nta muntu jewe noziza ubwoko nta muntu jewe noziza biragoye kuri jewe biragoye siko meze cyarananiye yuko ndivyo ndavyumvira no kuvyumvira je ndava gusa igihugu en general akamo rero nateye abantu nakamo kerekeye kureka kwinubana iki gihugu tugikunde nababwiye ababyeyi cyane cyane bafise abana cyangwa bemirije kubyara umwana avutse avuke bamukundisha igihugu ntibamukundishe bya bindi tumenyereye uvuka ugasanga ababyeyi bari kukubwira ngo uri umuhutu uri umututsi iwanyu ngo murabatare murabahanza wibande ibintu nk'ivyo kuko nibyo biri mu miryango yacu kandi byaratuteye ubukene kuko ntitubona kandi umuntu icyo amaze tubona gusa ubwoko avamo cyane cyane sasa aho bigeze je naciye mvuga ndi tufise ibwirizwa no kwita obligation morale twebwe ababyeyi gutangura ibintu byo gukundisha abana bacu bakiri bato kuva tukibabona yuko ari abarundi
ako kamo mugatera mushyanahe kidumu ako kamo mugatera mu karirimbo gatoyi cyane bose
nuko amakati je mbona hagati y'u Rwanda n'u Burundi yokemugwa vuba abarundi n'abanyarwanda tugasubira ku umujyango umwe kuko nubundi turi umujyango ahubwo cyo turenza niko kamo je nateye kandi nari vuze ndi ku butaka bw'u Burundi kimeze nk'abandi babivugira hanze je ndabivuze ndi ya uwo bibabaza nakundi arifata uko kendi ko ndifuza yuko mbona u Rwanda n'u Burundi basuye kwiyunga
ubwo ni ubutumwa bwiza cyane gose mushinga nda kidumu ubutumwa busaba abarundi kumvikana eka ku kurekazi yanjyane za moko imitumba ibintu bishigwa imbere n'abantu bakiri mu mwijima ndereka duhe ijambo abanywanyi radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean de Dieu mwiriwe neza
yego mwiriwe ndabaramukije
mwiriwe neza murafite ikibazo murafite cyumviro
ndamukije no muririmbye
arakumva
yego hanyuma yego umuririmbye arashobora kuba arashobora kumuhuza kandi by'ukuri arashobora no guhuza abantu babiri batanye amatati ivyo ndamushimiye kandi kwe naje namubona neza Aima leganda mwaza ikibazo.
Yego.
Urabona ko aha mu Burundi bamaze gutumira abahuza benshi kuva aba mu ntango hakitangura kuba ingwane ngaha mu gihugu.
Mhm.
Bamaze gutumira abahuza benshi kandi ndobuga no kuri gushika ubu nta nyisho nziza kuba twabona ngaha ku gihugu Burundi. None na ubu muhuza akaba ego ari mu Burundi mugaba akaba yavuze ko hari haheze imyaka 2 ataza ngaha mu gihugu Burundi. None kuweri ki yatebye yoba aje mu bahuza nko mu banyuma atigeze aza muri kijya gihe nyene byari bishushye na cyane cyane ubu ariho yoba ageze kuza kugira atere aye atange izo ndirimbo zihanura hane zivuga ku byerekeye amahoro
urakoze Beni Orela kame ijambo mushyana kidumu hagira ico yishuye ku bibazo vya baje na Jean de Dieu atangura shima utwigoro wagize
ariko arabaza iyo miti yose mu byari bishushye nari he ngiranda muhishure
yego
jewe na mandi mu ngendo urazi nawe ko duherukana nari muri Amerika muri 2014 2015
yego
nari ngaho naraje no kuri studio wanyu wa kuri VOA
yego
hanyuma mvuye ngaho naragiye mu zindi ngendo z'Iburayi hanyuma mvuye mu ngendo z'Iburayi ndafise n'amakontra i Nairobi aho yose abapanze kimwe inyuma y'ikindi kimwe inyuma y'ikindi usanga rero ayo matariki yose cyangwa ayo masemene izo ndwi ntegereza kuba ndazimaze ahantu cyangwa ahandi bigasaba ingora
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Turashimiye Frederic Nkundikije na Kidumu mu kiganiro bagiranye kiganiro kiryoshye cyane namwe bagenzi inshuti z'iryo rya Amerika ibiganiro twabateguriye uri uyu munsi bigarukiye ngaha turashimiye abamesha makuru baturukanije ibi biganiro ndashimiye kandi na Fatuma Kalala Alimase yashize hamwe ibi biganiro na enjeniyere tutibagiye abo bose abamesha makuru aho bari hose bafashije kugira ibi biganiro bishobore kuja ku radio. Radio ijwi rya Amerika rero dusamiranira i Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Ibiganiro byacu birabandanya mugume ku ma radio yacu. Hanyuma tubashimiye kandi mwese abariko baradutega amatwi mukanya nimuve ku maradio igihe cy'isaha imwe n'igice n'undi mwanya w'amakuru twabateguriye muhava mwumviriza. Nuko rero mwari kumwe na Aloise Bigirimana mwese aho muri mu ngo zanyu mu miryango yanyu mu babanyi banyu mu bikorwa byanyu turabashimiye turabakengurukiye ndabifurije umugoroba mwiza mwese.